imumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3 naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www radio yacu vewa.com. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe muri kumwe na Aloyzi Bigirimana kuri mikro, kandi ndabahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba.
Binyuze muri gahunda y'igihugu yahanga umurimo, guverinoma izakomeza gushyiraho uburyo bufasha abarangiza amashuri kwihangira imirimo no korohereza kubona inguzanyo zo gushyira mu bikorwa imishinga yabo.
Uyu ni Edouard Ngirente, umushyikiranganji wa mbere w'u Rwanda, avuga ku migambi leta y'u Rwanda ifise mu myaka indwi iri imbere yo kunagura igisata cy'uburezi. Mu makungu naho, Michael Flynn yahoze ari umuhanuzi mu bijyanye n'umutekano mu gihugu hagati ha muri Leta Zunze za Amerika yagiriwe n'icyaha cyo kubeshya ubutungane. Papa Francisco, umwungeri wa Ekereziya Katolika, uyu munsi yatiye abasaserdote 16 mu gihugu cya Bangladesh. Perezida mushasha w'igihugu cya Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, yaragenye abasirikare babiri bakuru bakomeye mu bibanza bikomeye cyane by'abashikiranganji muri icyo gihugu cya Zimbabwe. Izi nkuru rero n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi tukaba tuzigaruka ko mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Radio ya Amerika, reka tuyahere umuyavugwa hirya no hino ku isi. Perezida mushasha w'igihugu cya Zimbabwe aherutse gushingwa ayo mabanga, Emmerson Mnangagwa yaragenye abasirikare babiri bakuru mu bibanza bikomeye by'abashikiranganji. Iyo nkuru yatangajwe ejo ku munsi wa kane ku mugoroba na televiziyo y'igihugu cya Zimbabwe. Abahurikiye mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bakumiwe muri iyo leta nshasha igizwe n'abashikiranganji 22. Ibyo byatumye akizero kawo Mnangagwa ashobora kugena leta ihurikiyemwo bose kurusha we yasubiriye Robert Mugabe Kazimangana. Mugabe afise imyaka 92, yatwaye igihugu cya Zimbabwe mu kiringo cy'imyaka 37, yatanze imihoho mu ndwi iheze abanje kuremerwa hamwe n'inyuma yaho akuriwe ku butegetsi n'abashikinga amateka bo ku mugaba bo mu mugambwe wiwe ZANU PF bamukuye ko icizere. Michael Flynn yahoze ari umuhanuzi mu by'umutekano w'igihugu mu biro bya Perezida Donald Trump kuri wa gatanu yagiriwe n'icyaha cyo kubeshya ibiro bya FBI bisanzwe biri mu matohoza ku kwivanga k'Uburusiya mu matora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze za Amerika yo mu mwaka w'2016. Ibyo byatangajwe n'ubutungane bwo muri Leta Zunze za Amerika kuri uyu munsi wa gatanu. General Flynn yahoze akorera iperereza rya gisirikare rya Amerika, abaye ugira kane mu bahoze hafi ya perezida wa Amerika bakurikiranywa n'umushikirizamanza mukuru adasanzwe Robert Mueller. Flynn yagiriwe ku munsi wa kane n'icyaha cyo kuba yarabeshye mu biganiro yagiranye na ambasaderi w'Uburusiya i Washington ku ntwaro ya Barack Obama, Sergei Kislyak, cyane cyane mu bihano Leta Zunze za Amerika yafatiye igihugu cy'Uburusiya. Wananyakumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira hi Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, FM 99.9 na FM 95.2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www radio yacu vewa.com. leta zumwe amakuru turayabandanya avugwa hijya no hino kwisi mu rugendo ari mwo mu bihugu byo ku mugabane wa Asia. Umungere wa Ekleziya Katolika kwisi Papa Francisco uyu munsi yasezeranije abaseserdote 16 mu nkuka y'imisa yabereye hanze ku murwa mukuru wa Bangladesh i Dhaka. Kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu Claude Munyamagana. Claude, muratwumva?
Ndabumva neza.
Yego me, nko tubwira mu ncamake ingene ivyo birori byagenze.
Abantu babarirwa mu 100,000 nibo bitabiriye iyi misa yabereye idakamurwa mukuru wa Bangladesh. Bitegerejwe ko Papa aza guhura n'umuyobozi w'abayisilamu b'abarohingya bahungiye muri Bangladesh bavuye muri Myanmar. Papa yamaze iminsi ine muri Myanmar mbere y'uko yerekeza muri Bangladesh kuri uyu wa kane gusa imiryango y'uburenganzira bwa muntu kutavuga ikibazo cy'abarohingya yeruye ubwo yari muri Myanmar. Abarohingya ni banyamukire bamaze imyaka bamburwa uburenganzira bw'ibanze kandi batemerwa nk'ubwoko muri Myanmar, ahubwo bafatwa nk'abimukira bakomoka muri Bangladesh. Nubwo hari abamaze imyaka myinshi cyane muri Myanmar, imibereho yabo yasinzikaye kurusha mu kwezi kwa munani igisirikare cyabatwikiraga barasa ikijunga abandi bagasamaho ku gahato. Ibintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragaje nk'urugero rwo kurimbura ubwoko n'abasirikare 620 gufungira muri Bangladesh. Papa Francis yigeze kwamagana ibikorerwa abarohingya ariko abajyanama be barabimubuza batinya ko byashyira mu kaga abayoboke gatolika bagera ku 650 baba muri Myanmar. Sibyo,
urakoze Claude Munyandinda. Perezida Barack Obama yahoze arongoye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari mu gihugu cya Neymar mu rugendo arimo ku mugabane wa Asia. Murababarira ari mu gihugu cha Bangladesh cy'Ubuhindi mu rugendo arimo ku mugabane wa Asia. Ni inkuru dutegurirwa kandi twashikijwe na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Aba bagabo bombi bakomeye banahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel baganiriye ku byo bateganya mu buryo bwo guteza imbere amahoro mu isi nk'uko ibiro bya Dalai Lama bibitangaza. Obama uhuye na Dalai Lama ku nshuro ya gatandatu baheruka guhurira muri White House mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize. Ibintu Bushinwa butakiriye neza avuga ko byatanga isura mbi kuko bushinja bwana Dalai Lama kugumura Abanyatibeti ku butegetsi bw'Ubushinwa. Dalai Lama w'imyaka 82 y'amavuko wanavuye mu bya politiki yabwiye Obama ko abahawe ibihembo by'amahoro baba bakwiye guhura bagahindura hazaza, agira ati uracyari muto kandi wakora byinshi. Nubwo abo mu kigero cyanjye batabona umusaruro wabyo ariko abo mungana bo nta kabuza bazawubona. Obama avuye mu Bushinwa yanagiranye ibiganiro na Narendra Modi, minisitiri w'intebe w'Ubuhinde. Aba bategetsi bombi bakoranye neza kuva Modi yajya ku butegetsi kandi umubano w'Ubuhinde na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wakomeje kuba mwiza kugeza ubu. Obama yanaganirije urubyiruko rw'abagera kuri 280 bahagarariye abandi. Ibiganiro byabereye New Delhi aho hava yerekeza mu Bufaransa.
Akoze mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana. Amakuru y'ugendo hino turayabandaniriza muri Pakistani. Akagwi k'abantu bitwaje ibirwanisho bikomeye cyane bagavye igitero cy'ubwihevyi ku nyubakwa ikorerwamwo ubushakashatsi mu gisata cy'uburimyi cegukira imwe muri kaminuza za Pakistani. Bica abantu 9 abandi 35 barakomereka. Igipolisi cya Pakistani kivuga ko cyakikuje iyo nyubakwa yatewe gica gitangura gutana mu mitwe nabo bagizi ba nabi kugira kirokore abari baguye mu byara byabo. Uko gutana mu mitwe byamaze amasaha atari make kandi abarwanyi 3 bahasize ubuzima. Benshi mu basize ubuzima muri ico gitero cyo kuri wa 5 bari abanyeshuri. Umukuru w'igipolisi cya Pakistani yavuze ko abategetsi batoye ibirwanisho bito bito amasasu hamwe na grenade 20 ziterwa n'intoki hamwe n'ibisasu bitashoboye guturika kuri ico kibanza. Ababibonye hamwe n'abategetsi bavuga ko abagabye ico gitero bose bari abagabo biyambitse impuzu ndende z'abagore kugira bahishire inkoho hamwe na bombe bari bitwaje. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda makuru tuyabandanirize mu yavugwa mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda. Leta y'u Rwanda ivuga ko mu myaka indwi iri imbere izoteza imbere igisata cy'uburezi mu migambi wo kugira ubutunzi bw'igihugu bushingiye ku bumenyi. Ni mu gihe bitegereza abaheza amashuri ntibaronka akazi muri icyo gihugu bibandanya byiyongera. Ido ni ido ry'inkuru tuyishyikirizwa na Eric Bagirubusa ari i Rwanda.
Imbere y'inteko ishinga amategeko imitwe yombi agaragaza politiki y'uburezi mu myaka irindwi iri imbere bwa Edouard Ngirente minisitiri w'intebe yavuze ko muri rusange urwego rw'uburezi rumaze gutera imbere ku buryo bugaragara nubwo hari naho bitameze neza. Uru ni urwego ubutegetsi bufata nk'ishingiro ry'izamuka ry'ubukungu mu myaka 23 ishize. Imibare itangwa n'ubutegetsi igaragaza ko mu byiciro bitandukanye by'uburezi nk'ibyumba by'amashuri n'ibindi byunganira ubumenyi byazamutse. Nko mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye mu 2013 umubare w'abigagamo basagaga 180,000 bangana na 25 n'ibice 4% by'abagombaga kwiga muri iki cyiciro. Muri 2016 umubare wabo nawo urasaga 200,000 bangana na 23.5%. Naho ku mashuri makuru na za kaminuza hagati ya 2015 harangije abanyeshuri basaga 100,000. Muri 2016 n'imisago bangana na 16% barangije icyiciro cya mbere. Naho abandi basaga 8,000 bagize 79% barangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Abasaga 500,000 nabo bari kuri 5% barangije icyiciro cya gatatu. Nubwo biri uko ubushomeri kubarangiza biganje mu rubyiruko bwo bukomeje kuvuza ubuhuha. Imibare ya 2017 irashyira abarangiza kaminuza n'amashuri makuru kuri 27.7%, igashyira kandi abarangije amashuri yisumbuye kuri 35% badafite icyo bakora. Minisitiri w'intebe ngire ntaragaruka ku ngamba mu myaka irindwi.
Binyuze muri gahunda y'igihugu yahanga umurimo, guverinoma izakomeza gushyiraho uburyo bufasha abarangiza amashuri kwihangira imirimo no korohereza kubona inguzanyo zo gushyira mu bikorwa imishinga yabo. Guverinoma yashishikaje kandi za kaminuza mpuzamahanga kuza gufungura amashami yazo mu Rwanda kugira ngo zitunganye mu gutanga ubumenyi bufite ireme kandi busubiza ibibazo biri ku isoko ry'umurimo. Hazashyirwaho ikigega kigamije guteza imbere imishinga y'ikoranabuhanga no guhanga ibishya, Innovation Fund. Hakazanashyirwaho kandi ahantu hihariye hazafasha abanyarwanda n'abanyamahanga bafite impano zihariye kurushaho guhanga ibintu bishya.
Bamwe mu badepite barasanga icyo ari ikibazo cy'ingutu bagasaba kugira igikorwa. Depite Constance Mukayuha arasanga urubyiruko rwagombye koroherezwa mu kubona inguzanyo mu kwihangira imirimo.
Mwatweretse abarangije amashuri badafite imirimo, ariko se ko ari benshi turabakoresha iki? Kugira ngo tubabusorbe vuba nuko bakwihangira imirimo. Haba nibaza yuko wenda bashobora kuba rekomberiti cyangwa se bakagira bakigishwa imyuga kugira ngo bashobore kwikorera inganda nto n'iziciriritse. Kwabangabo bose ntabwo bazahabwa akazi na leta bakahagiva iyo rekonversiyo, ariko tukanabahuza na secteur financier kugira ngo babone amafaranga yo gushobora kuba batangiza inganda zabo. Ndumva rero ku guhuza umurimo no guhuza ubumenyi no guhuza secteur financier ari byo byatuvana muri iki kibazo cya shomaje kuko kiraremereye.
Umukuru wa guverinoma akavuga ko Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yagihagurukiye.
Aho ngaho Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda irimo kubishyiramo imbaraga mu kureba ko urugero nk'uriya mwana ukoze divayi izajya ku isoko gute, kugira ngo n'ibyangombwa ture ko standard zabyo zuzuye ibone kuba yagurishwa, abakora imitobe n'ibindi.
Naho Depite Pelagie Mukantaganzwa bagasanga byibura barangizaho kugira ngo bakomeze bashomere leta yakabashyiraho uburyo bwo kubahugura mu mugambi wo kubabyaza umusaruro.
Natekereje nti se nta cyatekerezwa kugira ngo abo banyeshuri barangiza mu gihe batarabona akazi ngo babyazwe umusaruro, cyane cyane bakerekezwa ahantu dukeneye ingufu niyo bahabwa amahugurwa y'igihe gito, ariko bagakora mu bice bitandukanye bikeneye ingufu, ariko ntibicare ngo babe abashomeri kandi dukeneye amaboko.
Minisitiri w'intebe avuga ko iyi gahunda n'ubusanzwe yatangiye ihereye mu bizi ubuhinzi n'ubworozi.
Abo bajire nabo barimo kutufasha, ndetse bamwe muri bo batangiye kuba abamembers ba za cooperative bagiye gufasha, akagenda agiye gufasha abahinzi gutunga igishanga cyabo banarangiza akamera nk'ufashemo shares muri cooperative aho bati nange reka fatanye namwe ubuhinzi. Ibyo rero binatuma urwo rubyiruko rwize izo siyanse na tekinoloji ruhera rutangira no kuzikora mu kazi karwo ka buri munsi.
Ufatiye ku bipimo byagenderwagaho mu kugaragaza umubare w'abashomeri mu Rwanda 2011 2014 abarangije amashuri yisumbuye ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare mu Rwanda cyagaragaje ko bari ku 9%. Kuba rero mu 2017 bari kuri 35% bitomora ko baba bari kubye hafi inshuro enye. Nicyo kimwe n'ubushomeri ku barangiza amashuri makuru na za kaminuza 2011 2014 bari kuri 14%. None ubu bari kuri 27.7% nabo byumvikana ko bikubye hafi inshuro ebyiri. Kuri gahunda y'ubutegetsi mu myaka 7 ni ukuzahanga miliyoni n'igice by'imirimo mishya idashingiye ku buhinzi. Ni gahunda itari nshya ku yari isanzweho yo guhanga imirimo 200,000 buri mwaka kandi kugeza ubitarigeze igera ku muhuza ndenga ubutegetsi bwifuza. Uretse iki kibazo cy'ubushomeri ku barangiza kwiga mu Rwanda, abadepite baranagaragaza ko ireme ry'uburezi rigicumbagira. Impinduka za hato na hato zitaramba muri uru rwego zishyirwa mu majwi nka nyirabayaza na yipfapfa na ry'ireme ry'uburezi. Bivuze rero ko bigoye gushyira imbere intero yo kugira ubukungu bushingiye ku bumenyi igihe haba hadafashwe ingamba akabagira ubusa. Ijwi rya Amerika i Kigali.
Arakoze mugenzi wacu i Kigali. Ibiganiro bihuza Abarundi Arusha bigeze ku munsi wayo ugira gatanu. Byari biteganijwe ko kuri uyu munsi abanyepolitike b'Abarundi bahurira mu nama ya bose kugira bashikirize ivyegeranyo by'ivyo bashitseko mu migwi itandukanye, ariko siko vyagenze. Ibiro by'umuhuza byabonye ko hava haba uguharira no kutumvikana, bigatuma bamwe biyonjorora. Umenshi makuru w'ishuri rya Amerika i Arusha, Claver niyo nkuru niyo yari.
Kugira ntagire abahava biyonjorora mu biganiro bihuza Abarundi canke ngo ukutumvikana kutwara umwanya munini, ibiro vy'umuhuza vyafashe yindi ntumbero yo gukoresha. Ubu abahinga karuhariwe mu biganiro bashimye guca mu migwi yose kugira ngo begeranye ivyiyumviro abanyepolitike bahurizako n'ivyo badahurizako kuvyerekeye intandaro n'umuti ku ndyane zadutse kuva mu mwaka w'2015. Ibiro by'umuhuza vyabwiye abo banyepolitike ko bizoca bishira habona urwandiko rurimwo ivyiyumviro vyabo vyose, mu nyuma bazosha bahurira mu nama rusangi kugira ngo baharire kuvyo batumvikanako. Ni mu gihe iyo nama rusangi yaritekanijwe kuri uyu munsi wa gatanu. Ico bikoze amakuru ava muri iyo migwi avuga ko hari 40 bamaze gushikako. Nk'uruhande rwa leta n'umugabo muri ku butegetsi ruvuga ko guhindura ibyizwa shingiro bibwirizwa kubandanya kuko ari ubwigenge bw'igihugu. Uwo mugwi ntukozwa kandi leta y'ubumwe kuko ngo yoba ari yamagabura nyama. Umugabo bwa PDR utwagwa na Gabriel Banzawitonde uri muri uwo mugwi.
Nukuri turaje tamfata kibanza nta kamariza nira Barundi nta kamariza nira igihugu, kandi twe turemera ko amatora ya 2015 yavuyeho kandi akaba ari inzego zitoriwe na bene igihugu. Nibaza ko ubu rero mu imanyu sigaye icyo turadushinga nicyo gutegura amatora y'2020. Cyo gituma rembere cyane yakamo bagenzi banje banye politiki bari mu mahanga baze kwifatanya n'abandi bataye mu Burundi. Nyuma y'ibiganiro turasaba muhunza yuko yudufasha mu gutegura urupapuro rw'inzira. Ahari mu rupapuro turasaba cyane ko hojamo ingingo n'ibihano by'abantu bagira mu matora bagaca bikuramo, cyangwa abandi bantu iyo bananiwe mu matora bagatsindwa bagacafata inzira y'imigumuko no gutesha akaga mu gihugu.
Abo mu migambi tavuga rumwe na leta nabo mu byo bamaze gushika ko bavuga ko ibwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano ya Arusha bitokomwa komwa n'ubutegetsi buhari. Ikindi bamaze gushika ko no gukingira gateka kazi na muntu, gushiraho icuka ciza ca politike no kugura amaradiyo yugawe. Rewo sengenda ku mana nicege cyutwara umugambwe sabanya Frodebu uri muri uwo mugwi.
Turabe ko bwabwicanye mu Burundi bwahagaze, bamwe batotezwa byahagaze, bamwe banyuruzwa bakazimangana bagatogubizwa byahagaze. Vya bindi ko imigambwe idakora, amashyirahamwe yigenga adakora, amaradiyo adakora byahagaze. Vya bindi ko itumva ry'igihugu rimeze nari ku buryo ubushomeri, inzara, ubukene biguma byongerekana byahagaze. Cya gihugu cyari cyabivomo byahavuye mu nzira, cya gisirikare cya gipolisi byaperereza biriko birasamburwa byahagaze. Ibyo byose tuzaca twicara tubyumvikane tubirabe. Icya gatatu rwa tuti ishyirahamwe mpuzamakungu ni byo dufashe iki, twebwe twofashe iki, byose dushyira hamwe kugira ngo twubake cya gihugu.
Ubwo ruhande nyene rwashimikiye ku gushiraho inzego zumvikanywe ko na bose kuva ku mukuru w'igihugu gushika hasi ku bakuru b'imitumba. Izo nzego ngo nizo zoca zishyira mu ngiro amasezerano azova muri ibyo biganiro barimwo. n'urubando rw'amashyirahamwe yigenga hari ibyo rumaze gutanga nk'intererano nk'uko amakuru ava mu bari muri ibyo biganiro bitubwira harimo kudatahukana ibiganiro ngo bije kubera mu Burundi no gusaba ubudahangagwa kugira ngo abariko barashikiriza ivyiyumviro ngaho ntibazobizire bongera koko ibihugu vyakiriye impunzi byo zikingira nuko hoja inzego zoshiraho umugambi utomoye wo gutahukana impunzi hanabuzo n'ikibazo cyo gusubira kunagura imigenderanire y'u Burundi n'amakungu hame no kujaho umugambi w'ubutunzi no gusaba imfashanyo imigwi yose yasaniyajeje gushira hamwe ivyumviro inyuma y'umutaga kuri uyu wa gatano kiretse umugurimwo leta nabo bari kumwe ubu rero ntiharamenyekana umunsi yo nama ya bose izokorana umwe muri abo banyepolitike yabwiye Ijwi ry'Amerika ko atari igikorwa coroshe kuko ari wazoca habera impari nyinshi ku bibazo nkora mutima arashima ariko iyo ngendo yafashwe n'umuhuza yo kubanza gushira mu rwandiko rumwe ivyumviro vya bose yemeza ko iyo nama izociba hamaze kuboneka nk'ibice 60 vy'amasezerano Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
arakoze Pierre Claver Niyonkuru yarusha ubu naho n'umwanya wa sport n'inkino muri sporo n'inkino gutombora uko imigwi iserukira bihugu izokina mu migwi mwirushanwa ry'igikombe cy'isi birangiye mu kanya i Moscow ku murwa mukuru w'u Burusiya mugenzi wacu Etienne Karikezi turi kumwe ngaha muri studio agira tubwira ingene byifashe Etienne ndakuramutse kwanza
ndakusuje Louise nibyo koko uwo muhango twakurikiye kuri televiziyo wabereye imbere ya president w'u Burusiya Vladimir Putin ku ngoro akorera muri twa Kremlin yari kumwe na perezida wa FIFA Yano Infantino n'abandi bayobozi benshi bakomeye hari umupira w'amaguru ndetse n'abayobozi b'ibihugu icyo umuntu yavuga aroyize ubu nuko gishyika n'impumpu ndetse n'ubwoba bibaye bigabanutse ku makipe atanu ya Afurika ayo ni Senegali, Misiri, Nigeria, Maroko na Tunisia yabonye itike yo kujya gukina mikino y'isi mondiali umwaka utaha no guhita 11 kwezi kwa gatandatu kuyajumisha n'ukwezi kwa karindwi umwaka utaha 2018 icyatsi kigaragara ku makipe ya Afrika nuko amakipe ya Maroko n'iya Tunisia ubu byaguye amatsinda y'amakipe twavuga ko ari ibigugu y'inararibonye ku buryo kuzikuramo ntago byoroshye dore uko tombora agenze rero mu itsinda rya A Uburusiya, Arabia Saudite, Misiri na Uruguay mu itsinda rya B harimo ikipe y'igihugu cya Portugal, Espagne, Maroko na Irani na mu itsinda rya C harimo Ubufaransa, Australia, Denmark, Peru mu itsinda rya D harimo Argentine, Iceland, Croatia na Nigeria. Itsinda rya E harimo ikipe y'igihugu cya Brazil, Ubusuwisi, Costa Rica na Serbia. Hari itsinda rya F harimo Ubudage n'igihangange harimo Mexique, Suède na Korea y'Epfo. Itsinda rya G harimo Ububiligi, Panama, Tunisia n'Ubwongereza. Na mu itsinda rya nyuma ariyo H harimo ikipe y'igihugu cya Pologne, Senegal, Colombia n'Ubuyapani. Muri make ni amatsinda navuga ni 8, amakipe ya Afrika ni 5 nyasubiremo ni Senegal, Misiri, Nigeria, Maroko na Tunisia. Icyo navuga ha Aloyzi abenshi batwumva bakurikira nuko amakipe asanzwe ari bihanganye muri Afrika twava nk'ikipe ya Cameroon, ikipe y'igihugu cya Ghana, ikipe y'igihugu cya Cote d'Ivoire nta yarimo.
Egome ariko imbere yuko tukureka wo twibutsa ayo mahiganwa azotangura ryari
na bivuze gatoba mukanya azatangira mu kwezi kwa gatandatu tariki 14 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka utaha arangire tariki 15 y'ukwezi kwa karindwi no kuvuga ukwezi kose aya makipe azabahatanira mu Burusiya ku bibuga bitandukanye umukino wa nyuma uzabera rero i Moscow.
Urakoze Etienne n'amakuru tuzobandanya tubakurikiranira hafi kuva atanguye no gushika ku iherezo ryayo. Turakomeza ku makuru ya sport n'imikino dusimbire mu karere k'ibiyaga bigari kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda kuri telefone. Jean-Claude ndabaramukije.
Mukomere cyane Aloyzi amakuru yanyu.
Namahoro namahoro aho mu karere mu Rwanda mu nkino havugwa maki.
Urakoze cyane Aloyzi cyo nakubwira ni cyuko mwirushanwa rya Tekafa, cyangwa rya Tekafa riteganyijwe mu minsi ya vuba guhera gukirejo. Ikipe y'u Rwanda yamaze guhaguruka i Kigali yerekeza mu gihugu cya Kenya hazabera Tekafa, aho umucyumweru umukino ufungura ikipe y'u Rwanda Amavubi izaba ikina n'ikipe y'igihugu ya Kenya Harambee Stars.
Ego me umvise ekipe Rwanda ubona yiteguye gute urabona yuko basa nabazota ukanitsinzi canke bimeze gute
urakoze cyane Aloyzi cyavuzwe n'umutoza Antoine Hey ndetse wungirijwe na Vincent Mashami ndetse n'umutoza w'abanyezamu Tomas Wembo baremeza ko bagiye gukora amateka akomeye bakongera bakegukana igikombe cya Sekafa uzi neza yuko mu Rwanda ikipe y'igihugu yigeze kwegukana igikombe hashize imyaka myinshi cyane muri 1999 ubwo ikipe ya Rwanda yatwaraga kino gikombe itozwa n'Umubiligi na Ndorwaka rero aho n'ikipe y'u Rwanda yaheruka gukoza imitwe ku gikombe cya Sekafa umutoza rero Antoine He akaba yatangaje ko agomba kongera gukora amateka akisubiza kino gikombe baheruka kera ibyo ariko akavuga ko bizasaba ko n'abakinnyi bumva ko ari umurimo ukomeye bategereje bakitanga batizigamye cyane cyane bakabigaragaza ku mukino ufungura aho u Rwanda ruzakirana n'ikipe ya Kenya ku cyumweru hanyuma noneho mukino uzakurikiraho ku itariki ya gatanu ukwezi kwa 12 ikipe y'u Rwanda Amavubi ikazakina n'ikipe y'igihugu ya Zanzibar.
Urakoze Jean Claude Munyandinda ubandanye dukurikiranira izo nkino tuzokugaruka ko mu yandi makuru y'inkino dusimbire mu Burundi naho mugezi wacu Evariste Nzikobanya nka turi kumwe kuri telefone. Evariste murakomeye?
Ndakomeye neza cyane Louise nangu muraho murakomeye?
Yego me turakomeye. Jean Claude Munyandinda mu Rwanda tubwire bya Sekafa mu Burundi ho byifashe gute?
Niyo yende ibanga kuvuga mu mpira w'amaguru nuko umugwi w'Ifeti w'igihugu w'intama mu rugamba wavuye mu gisagara ku munsi w'ejo ugana igihugu cya Kenya aho rero ugiye muri iryo higanwa rya Sekafa ry'uno mwaka wa 2017 ushira wa 2018 umugwi w'intama mu rugamba rero kuko Munyandinda bivuze witeguye nkuko numvise bivuze nuko baba bakinyi yaba kizigenza w'umugwi yaba n'umumenyereza bavuga yuko bafise umugwi ukomeye cyane n'umwaka bari bavuga yuko bizeye ko bashaka no gutahukana igikombe cy'umwaka cya Sekafa.
Ego mendetse uby'umupira w'amaguru hari inkino zo kurushanywa n'imiduga ziriko ziravuga ko zimije kubera Bujumbura byifashe gute?
Izo nkino aroyeze ubu turiko turavugana ubwo ntari hafi y'igisagara cya Bujumbura nuko mu kanya zihejeje gutangura mu gisagara cya Bujumbura hagati ngira ngo ibyiza byavuye muri iryo hitanwa ry'isiganwa n'imodokari umuntu azogerageza abi kandi ku mugaragaro ku munsi w'ejo nuko mu gisagara cya Bujumbura hagati hari kuhabera iryo higanwa ryo gusiganwa ku mamodokari rigizwe na bamwe mu bagendesha amamodokari baba bo mu gihugu eka mbere n'abaje bava hanze y'igihugu mu bihugu bibanyi eka no mu bihugu bya Burayi.
Urakoze na urabandanye uturonderera izo nkino ndetse udutohoreza n'andi makuru y'inkino tuzokugaruka ko mu biganiro byacu bigiye kuzokurikira.
Murakoze namwe.
Tadijwi ya Amerika turiko dusa n'abasozera ibiganiro byo kuri uyu mugoroba ariko imbere yaho tubibutse ko Michael Flynn yahoze ari umuhanuzi mu by'umutekano w'igihugu mu biro bya President Donald Trump kuri wa gatanu yagiriwe n'icyaha cyo kubesha ibiro bya FBI bisanzwe biri mu matohoza ku kwivanga ku Burusiya mu matora y'umukuru w'igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amatora yabaye mwaka uheze w'2016 ibyo bikaba byatangajwe n'ubutungane bwaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Afrika naho twababwiye ko Perezida mushasha w'igihugu cya Zimbabwe aherutse gushingwa ayo mabanga ariwe Emmerson Mnangagwa yagenye abasirikare babiri bakuru mu bibanza bikomeye by'abashikiranganje. Iyo nkuru ikaba yatangajwe ejo ku munsi wa kane ku mugoroba na televiziyo y'icyo gihugu cya Zimbabwe. Muri Afrika kandi kwisi naho habakagwi k'abantu bitwaje ibirwanisho bikomeye bagabye igitero cy'ubwihebyi ku nyubakwa ikoreramwo ubushakashatsi mu gisata cy'uburimyi cegukira imwe muri kaminuza zo mu gihugu cya Pakistani bica abantu 9 abandi 35 barakomereka. Bashire mu basize ubuzima muri icyo gitero akaba arabamenyesha makuru ba abanyeshuri muri ambabarira bo muri ico gihugu ca Pakistan akaba ari naha rero turangirije amakuru twabateguriye muri aka kanya turashimiye abo bose bagize uruhara kugira aya makuru abashikirire tuba dushimiye kandi na Inostack menyi yashize hamwe na engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma kuri mikoro mari kumwe nanje Aloise Bigirimana ibiganiro bica kuri rya Amerika birabandanye.